Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese namwe akunzi Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi mwaka umwe, no kuvuga mu mwaka 2022, Burundi butekanya gutunganya amatora. Yamara mu kigihe amashirahamwe mpuzamakungu atari make, inzego zimwe mpuzamakungu hamwe n'abarundi batari bake bavuga ko batewe amakenga n'ukuntu agataka kazira muntu katubahirijwe kandi no kwidegenza mu byerekeye politike bidashimiye. Kubwishyira mu mpuzamakungu rikurikiranye hafi amatati ICG International Crisis Group, ngo mu gihe atacokorwa amatora atekanijwe mu mwaka 2022 ashobora gutuma indyane za politike ziyongera. Yamara iryo shyirahamwe rivuga kandi ku bwicanyi bushobora kutaba maze amatora akagenda neza, ngo mu gihe icuka cya politike kibi kihari muri iki gihe cyogabanuka, no mu gihe ishyirahamwe ryo mu karere ka Afurika yo mu buseruko, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu byobandanya utwigoro two gushyigikira ibiganiro bihuza Abarundi. Two kwibutsa ariko ko Leta y'u Burundi yoyo ivuga ku biganiro byarangiye kandi iterakamo Abarundi bose baba hanze y'igihugu kabasaba gutahuka kwifatanya n'abandi Barundi muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumye abashingantahe bakurikiranira hafi politike y'u Burundi, tuzakuba turi kumwe na Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL. Mwaramutse neza Jacques Bigirimana.
Ndagwaye mwiriwe mushingata Frederic.
Murakomenga ho muri?
Ego turashima.
Ni byiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na Dr. Jean Minani, akaba ari mukuru w'urunani Senarede rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Dr. Jean Minani.
Mwiriwe neza. Nakoze kudusimira.
Murakomeye namwe ngaho. Aho muri?
Harashushe cyane.
Yego, me hari ibintu bitanu n'iki gihe mu bihugu by'ibura ya canicule. Ndumva ngo ntivyoroshe.
Ntivyoroshe, ubu ni mu kanya.
Ariko ni ibintu bizomara igihe gitoyi gusa.
Ariko kwa intango y'umwaka ntitwomeye, ari intango y'ubushuhe ntitwomeye igihe bizomara. Yego. Batamatare no kubana.
Yego, me deka turi kumwe kandi na Maître Isidore Rufitikiri. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic, kandi naramukije abatumiye bandi Jacques Bigirimana na Dr. Jean Minani.
Murakomeye namwe aho muri?
Yego, turamahoro, murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Reka tutarinze gutesha akanya abanywanyi muri radio Ijwi rya Amerika baduteze amatwi, dutangure kuri wowe Jacques Bigirimana. Amakenga y'amashirahamwe hamwe n'inzego mpuzamakungu ku byerekeye amatora atekanijwe mu Burundi muyavuga kwiga?
Twebwe ayo makenga niho tukiyumva, nitwaye bwa byumve nime mu bivuze, ariko twibaza yuko abo bafite amakenga bo bari kumure ko badaherutse Burundi batazi intambwe tugeze ko mu bijyanye no gutegura aya matora no mu bijyanye no gukora ibikorwa mu migambwe turimwo, na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu gihugu. benshi ugira raba abaderutse mu Burundi baracyagereranya ibiri mu gihugu cyacu iki gihe cyuno munsi ko turavugana n'ibyariho muri cya gihe cya ya migomo uko ivamwo gushaka gusenyura ubutegetsi rero twagomba kuremesha no guhumuriza abo bibaza yuko amatora atogenda neza tubasaba gutandukanya ibihe tubasaba gutandukanya igihe tugezemo n'ibihe duhitiyemo bya bihe byo 2015 tubabwira ko hari ubudasa utagira isano na rimwe no kuvuga yuko umunsi urundi uri mu mutekano kandi dushobora gutunganya amatora akagenda neza atangorane zihabaye yego birashobora gushika nta byera ngo de nta gihugu na kimwe usanga habura akacakariya ariko aho bigeze uko tubibona nibyo tuko turakurikiranira hafi turabona neza yuko intambwe ari ndende kandi abantu batangwe gutahurana kandi bose ubona ko bipfuza ko amatora yogenda neza
egomeye namwe Dr. Jean Minani ayo makenga amwe bwe muyavuga ko iki
ayo makenga niyo twarabisomye neza ibyo bashikirije nukuri abagize cyo cegeranyo baracitondeye barabaza hirya no hino abantu dusanzwe tuzi kuva hakira kandi tangura amatati mu Burundi bamye basohoye ibyegeranyo kandi kenshi na kenshi ibyo bavuga wasanga ari byo n'ibyo batashobora gushita ko ni ukubera kumbuye ko batari barose umwanya n'abantu kugira ngo babibabwire ku bwacu rero ibyo bavuze ati nta matora ashoboka azogende neza hatabaye gukora icuka kibi kihari ubu gituma ayo matora ashobora kugenda neza ati kandi abaye azohava abyara ibi cyane ati n'ingwano izokwaduka ntibabeshe kuko amatora ashaka kugirwa na bamwe gusa akumiriye abandi bose bayahiganwa ayo matora ntashoboka kandi murabona mu Burundi ingendo ubu ihari nuko ayo matora yoba mu kanywa ababo ataka umuntu n'umwe ayarorereye cyangwa yacungereye avuye ahandi ata muntu n'umwe aza guhiganwa wahatse nk'uko bavuga ngo abatobera bagashaka ko ugenda umugango umwe n'abawushigikiye ari kumwe bacuditse hamwe abandi nabo ntibashoboye kujya muri ayo matora ayo matora rero ntazuba ari amatora ni nk'uwo mu rukino rw'umupira ukina umugumu ukina ariwo wugira arbitrage uvuga wosifura ukongera kandi
yego
ukavuga n'ibitsindo abageze amakosa ugakuramo aba bashaka
namwe maître Isidore ufite ikiri icuka kibi kivugwa curangira gute impande zose zokora iki
icyo navuga ni uko icyuka kibi kubaho kiriho kiramaze igihe murabizi hariho mu Burundi ubutegetsi bufise ibyangombwa byose mugabo hari abantu bahunze igihugu kubera intureka zabaye mu 2015 abo bantu n'abantu benshi urazi ko bagera mu bihumbi amajana n'amajana nakwiga ndavuga nyine bangana murabazi abo bantu harimo abanyapolitike bahunze kubera bakurikiranwa n'imitahe hariho abakurikiranwa kubera ko baba baragiye mu myiyerekano y'2015 kurwanya ikiringo cya gatatu hariho abakurikiranwa n'imitahe y'ubutungane kubera bagiye mu by'ubusenyi wa leta hariho rero n'abandi kandi nibo benshi cyane bahunze kubera gukinjura kubera gutinyira umutekano wabo ko intureka zihava zibahitana abo bantu bose buzuyemo abantu bose n'abarundi gusa ayo matora atoshobora kuba ngo abo matora y'ukuri bari hanze cyanke bategekwa gutora bari mu buhungiro. Igira kabiri ni uko abatumye bahunga leta y'u Burundi, iriho ubu iyo nayo irimo abapolisi abo muri dokumentasiyo ikomera kure, uwo murumva yuko banagiyemo n'abandi n'izindi n'ibice ziva hanze nk'intera hamwe n'abandi, abo bose n'ubu barashaka mu gihugu cyose bafite ibigwanisho. Ni ukuvuga amatora rero yatunganije mu gihugu kireka ingingo zimwe zimwe zibaje gufatwa zituma abo bantu bafite ibigwanisho birukanye bahohotera abandi bavuye mu nzira. Nayo amakenga nayo kuri arumvikana
hari n'ikindi kibazo mushinahe mete Isidore, ikindi kibazo abarundi batumvikana ko cerekeye cyane cyane uruhara rwogirwa n'amakungu ikana amashyirahamwe mpuzamakungu mu gutsimbataza amahoro mu Burundi. Ku bwanyu amakungu canke amashyirahamwe yabaye mu ntara canke ahandi arafite uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi?
Abarundi barakunda kwibeshya cyane ngo amakungu azazana amahoro. Nta makungu azana amahoro, twebwe muri Morena twabivuga kuva kera. Amahoro azanwa n'abanyagihugu bonyine bwabo, azanwa n'abarundi bonyine bwabo bumvikanye cyangwa baciye mu zindi ngingo. Ibyo ari byo byose bica mu mitwe no mu maboko y'abarundi gusa, n'iy'abankurunziza na leta barimwo bigenza ubuntu bati reka dutunganije abantu bose abadukunda n'abatadukunda baronke amahoro mu gihugu, barafite ubushobozi bwo kubigira. Niyaba atabishatse ago bagomba kugumiza umutekano muke mu gihugu. Nayo amakungu aje uyahamagaye ufite ubutegetsi akora iziberetse akora, mugabo uri ngengwa zo kwizana aje nk'igitero gutera igihugu ngo ashyiraho amahoro, nta makungu aza kurwana n'igihugu kitayashaka.
Rero
abarundi bamabishyiramo yuko amahoro yatunaniye azozanwa n'amakungu, ndabisubiyemo barihenda ijana ku ijana. Naho woshyiraho ambarugo, naho wozana inteko ugize gutera Burundi, ibyo wazizanye amahoro wazizanye ingorane kurusha n'ibyari bihasanzwe.
Mu kanya gatoya namwe
tuvamwo twebwe nyene twumvikanye canke dukoresheje ubwenge n'inguvu dufise.
Mu kanya gatoya namwe mushantaye Jacques Bigirimana, kuri ico kibazo nyene uruhara rw'amakungu amashyirahamwe mu gutsimbataza amahoro mu Burundi, ubwo ruhara rurahari, ayo makungu amashyirahamwe arashoboye kugarukana amahoro mu Burundi?
Murakoze. Murazi neza nawe uri mu Burundi, naho uri kure warabikurikiranye, nibaza ko uruhara rw'amakungu wagwiboneye. Amakungu yagize uruhande rumwe yegamiye bica biba nabi, ntibyakunda. Amakungu yarafashije cyane rwose kugira ngo amatora twagiyemo 2015 ntabe. Amashyirahamwe yaragize uruhara mu bintu bibi byaranze Burundi mu myaka iheze. Aya mashyirahamwe rero twebwe naho tutazi ayo muvuga yariyo, yaba ayarimo Abarundi n'ayarimo abanyamahanga, uruhara rwayo rwabaye ntangere mu kuba rubi, rwasubije Burundi nyuma. Mbere n'icyo cyuka kibi kihari jyewe ndagishyira ku ruhara rw'amakungu n'uruhara rw'ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe rero jyewe mfata yuko ariyo nyirabayazana, ntimusubire no kuyacisha no mu kanwa. Ahubwo icyo dushyigikira n'icyo Maitre Isidore Fikiri ariko aravuga. Maitre Isidore Fikiri aravuze ibintu bijyanye nuko ari Abarundi tubonye twebwe nyine ubwacu dushoboye gukiza iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi turabishoboye, hasigaye ko tubishaka. Umwe wese guhera kuri leta, inzego z'umutekano, wo gwaruka, abakuze, imigambwe, amadini, twese Abarundi mu butandukane bwacu tukumva ko atakindi dukwiye gukora ataru gusubiza hamwe ataru kwicara hamwe tukavugana neza ingene aya matora yogenda neza atakuzirinze atakuvuga ngo Arusha atakuvuga ngo ni Afrikene atakuvuga ngo ni Europeyene twebwe ubwacu tukavuga ati mbega igiki ugame na mbere icoba ni giki ikintu cya mbere nama ariko ndakivuga kandi ndubu ndagisubiramo none habuze iki ngo abantu batangwe gukurana mu bwoba cyo naregereye abategetsi b'u Burundi ku nzego zose z'igihugu ndababaza nti none habuze iki kugira ngo mu buhoro buhoro mwibanga mutangure kuvugana n'abo bahunze igihugu bipfuza amahoro bipfuza gutaha bati twiga aho tubatumye ko bose barabashwimura rero ko bimeze uko baba ariko baratwumva ni muri iki gushwimura abatumye ko bumvize ni musebe ibyiyumviro byanyu mutubwire muti twibi dutinya gutaha kubera iki ni muri inde gutaha mutahukanywe n'ingabo z'abazungu cyangwa ingabo z'amakungu nini wanyu babatumbiriye ni mu bumve n'ubu turasubiyemwo nagenda babwiza ukuri reka mbabwire ndiri mu ndindire kugira ngo ibintu tuvuga bigire aho bihereye jewe ndiko ndabivuga ku iradi kandi abarundi bose baranyumva nagenda na leta y'Uburundi iranyumva nagenda babwire yuko leta y'u Burundi jewe n'abashikiriye baravuze bati uwo muzohura bigira Imana akakubwira yuko yipfuza gutaha n'ukuri uradufasha udufashe ukora ibishoboka byose atahe ibyo barabintumye kandi barabituma n'abantu Burundi tuvugane tuti mbega koko wiki kugira ngo abwo bwo babafise ubavemwo uwo tugeze nuko abo bantu bashobora gutaha bumva yuko butaha bakaza mu matora botaha mugabo abadakurikirana ubutungane kuko hariho abantu benshi bafise ibintu bagiye bakoze ubutungane ukabikora bakurikirana hakaba nk'abo barufikiri none bakurikiranwa nandi ko taho tugeze tubasoma mu bakurikirana n'ubutungane
icyo ni ikibazo kirekire turakibandanya mucenahe Jacques Bigirimana ariko ndabona kanya kihuta reka duhe n'ijambo Dr Jean Minani nawe nyine avuge ku by'abandi bavuze ko uruhara rw'amakungu mu gutsimbataza amahoro mbega uruhara runini rwokorwa n'abarundi canke rwokorwa n'ayo mashyirahamwe rwa ku ijambo
uruhara misi yose iyo hari amatati mu rugo kugwa na bene urugo iyo hari amatati mu muryango rukogwa kujigwa na bene umuryango naho bari mu gihugu kujigwa na bene gihugu ariko iyo hari umukuru w'umuryango cyangwa uw'agatumba hari amatati cyangwa w'igihugu harimo amatati akabyumva nawe nyine ari muri ayo matati ni ngombwa ko barondera umushingantahe iyo byanze ko bumvikana bo nyene hirya no hino nacyo gituma twese twari twemeye yuko tugira umuhuza none Jack Bigirimana araharira yuko iyo tabona Nelson Mandela cyangwa Nyerere ku kibazo cy'u Burundi cyari cyatunaniye ko badufashije kandi bari abanyamahanga ngo abanyamahanga bakunda u Burundi n'ubu haracyari nk'abanyamahanga bakunda u Burundi hacariho abo dusangiye byinshi aha mu karere aho mu karere ko mu Afurika y'ubu East Africa Community
ariko Dr Jean Minani murazi ko Mandela yagondoje abarundi bari babunani
yarabagondoje n'ubundi n'abandi bo bagondoza bo tugondoza igikuru nuko twokwemera tugahura kandi noneho si Mandela yatugiriye urupapuro twasinye ko amasezerano y'Arusha n'ikigo cy'abarundi twayisinye ko kugira ngo tuyisinye ko ni ngombwa dushobore guhura abo bose bemere nari kunezerwa rwo kugira Imana ababwira ati nimwemere mugende muganire na bene wanyu mwumve ico bagona ico basaye aho rero ibona ni kwemera yuko koko bamwishuye nawe kuvuga ngo nimutahe Jacques Bigirimana yarahunze Ndeje yahungu yamubwiye ati tahaye gutaha. Atumva mutima yuko bimubira mera neza yuko abona yuko umutekano w'umeze neza wobame uzoba neza. Bicho batinya banka kutuganira n'igiti. Bavuga ngo hari amahoro mu Burundi. None abo banyamahanga bashaka kwinjika baba bafite amahoro babatinya iki ndwara batukana barabatuka batukira inkwa rimwe barabagora. Birazwi neza ko atamahoro ari mu Burundi. Birazwi neza ko Abarundi bagowe. Birazwi neza ko Abarundi bafite ubukene. Birazwi neza ko mu Burundi hagiye hose ubu agenda araba hirya no hino ko atakimushikira.
Icyo kibazo Dr. Minani turakibandanya ndabona akanya kagiye yereka duha ijambo umunywanyi radio Ijwi rya Amerika turi kumwe Jonas mirewe neza.
Mirewe
muhiga Jonas.
Ndi bujumbura mu Burundi.
Na kandi kazina?
Nitwa Jonas Nkorerimana.
Nkorerimana, ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose.
Cy'imvira cyari cyo gushyigikira uwo muntu yitwa Jaminane. Naje ndamushyigikiye kuko mu Burundi ko bisanzwe nta kwishyira no kwitsana guhari. Ntushobora kuvuga ikintu n'ukwiyumvira kuko wihenze ukavuga icyiyumviro cyawe baca bagushyira mu gaso cyangwa ugakubitwa babyita ngo n'ugupingura niko babivuga. Hanyuma gusa ibintu bijyanye n'ibiganiro nabyo biragoye mu gihe baba bari hanze. Urumva kuganira n'abari mu gihugu nabo bari hanze, urumva ibyo nabyo nibaza ko ari ibintu bidashoboka kuko leta y'ubwayo ivuga ko amahoro n'umutekano bahari. Mugabo uri kurabira aba abyihari kabisa.
Murakoze Jonas Moshe na Jacques Bigirimana. Jonas ati nta kwishyira no kwizana mu Burundi bakwijamo mu kanya gatoya cyane.
Ibyo ari byo byose jewe nibyo nayo ndavuga. Erega ugahagarara hariya anye muri Tanzania, ugahagarara muri Zambia, ukavuga uti nta mahoro n'umutekano biri mu Burundi, nta kwishyira no kwizana biri mu Burundi, nk'uko menga wewe nta ruhara ubifisemwo ni bibi. Ikihuta ubu nuko abanyepolitike twebwe na leta atakuzirinda atakwinda kuja guhamagara abandi ngo baba bari mu kibanza cacu bakunda Burundi gusumba twebwe benerwe. Twiyumvikane tuvuge tuti mbega huko gwiki mbe none uyo mushinga mateka Yohani Minani ntazi ibyabaye hagati ya Buyoya nawe nyene narewo tugenda ku mana igihe haba icyo bita partenariya. Ndabizi neza yuko byari byanse byananiranye mugabo buhoro buhoro mwibanga nk'abarundi wenyine na Leonsi bakaronderana na Buyoya twese turi ngaho tutazi ibiko biraba mu nyuma zatumbagwa bumvika yitige tubonaho bicaranye baganiriye tudatubona na leta iri ngaho onye bari kumwe bose na tubwira umunsi bagira partenariya ibiganiro bagize babigiriye umuhuza bari kumwe uwariwe. None ko vyakunze kandi nabo nyine yari hanze yari yegereye umuhuza Nyerere yarabishyize yuko ati okay ndabyemeye bimuragira ibintu byotuma agahenga kabereka mu Burundi. Ndabinani reka dukore kurya kandi birashoboka.
Reka minana bitubwira
shime ko bigoye ushaka nuko mubonana mwibanga abarimo arashaka kuzanya abarimo ararondera ko kwinyisho iyo retringa y'ubujumbura ubo bavangwa ni gitega. Iyo retringa y'igitega bishaka na gatoyi n'umuntu n'umwe baganira yamaze kwizivira ubutegetsi ivuga iti tuturikwiye nta biganiro tuzubwira tuzubigira igihe tuzobona koko twasubiye gushinga imizi twihaye indi myaka indwi izoza rero kumetse kwibaza kuganira reka tugere mu matora n'abari ngaha. Ariko urashobora kwemeza wewe Jacques arazi neza ko ari ibihumbi birenga amajana n'amajana by'abarundi biri hanze byahunze. Hariho abanyapolitike benshi cyane kandi bogize uruhara runiniya muri gutunganya Burundi bahunze bari hanze kandi batavuga rumwe na leta subita opposition. Hari abandi bane politike bashyigikiye leta n'ibyimwe irakora leta hari ubuntu ibyimwe irakora abo tubashyira hamwe nabo bose kandi ntimushobora kuganira wowe cyake ngo muganire niyo leta ngo mugire ngo tubatoye inyishu abo hanze turabibagiwe ntugumana n'isi yose ntimwabibagirwa mukatwibagirwa umenye ko hari abarundi n'abavugira abarundi bari ndani ngaho mwibagiwe kandi hazogumana igihe ari ingorane iyo ndemeza yuko japfa ubivuze gutati n'intango abantu bashobora kuganira mu ibanga hanyuma bahuza bakamenyesha abo bahuza icyo bashitse izo ntangorane ariko babwizwa ko bahuye kuko simbesha twarahuriye mu Butaliyano twarahuriye Saint Egidio twarahuriye henshi mu mpisho mbwo twarahuye kandi naho uvuga ngo nta muhuza yarimo abahuza barimo umuhuza arimo twatwemeranije ko twaramubwisho twashitse ko kandi akavuga ati bandanya tukabanda yatuganira hanyuma turagaragaza ibyo twaganiriye hanze turabwira abandi bose ibyo twashitse ko kugira ngo umuntu wese atagize icyo avuga ataronse n'umwanya wo kudaganira muri izo biganiro nawe nyine agira ijambo avuga ku biganiro by'abarundi kugira ngo bishoboke mbabarira kuko turahakomeye Jonas ndamwumvise abarundi bavuga nacyo bamwira mwese yira ngo mu Burundi mugume musasira ngo mu Burundi bimeze neza kandi abarundi barimo baricwa n'inzara abarundi badagira aho badagishobora kuvuga icyo bashaka ngo bisanzure abarundi batekewe n'ubwoba abarundi bamwe barimo barapfa abandi bapfungwa be abarimo birwa barapfungwa abirwa barakubitwa ndimubumva
ndabona Dr. Jean Minyana kanya karihuta cyane rwose n'abanywanyi batubindiye ni benshi
ibijya bavuze muri cya cegeranyo nibyo nta matora ashoboka abanyapolitike tuticaye hamwe twese abari hanze n'abari ndani atanwa kumiriwe ngo turabe neza kugira amatora yokogwa agakogwa mu Burundi we azi ko agiye gutora mu mwidegembyo cyo ashaka
icyo kibazo Dr. Jean Minani turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo Maître Isidore Rufitikiri
tukarondera kuzo tuzikura
Maître Isidore Rufitikiri ibiganiro byo mu mpisho hari ikintu bishobora kuvamwo cyane cyane muri iki gihe mu Burundi
ibiganiro by'ubu mwakino gihe biragoye dusubiye inyuma gatonyi murumva iyo bagaruka nk'ibyarusha kuyatanguye ndabivuga ibiganiro by'ukuri biba hagati y'abarundi bonyine icyo washaka koko ariko kose turitwaza ngo Mandela Nyerere na Sozi ngo bagiye muri akorda arusha barya abantu kwabaye gusasira gusa uko Jacques Bigirimana bivuze abagize akorda arusha minani nabo na Rewo umaserukira ikrona yitwa ko y'abatutsi abandi baserukira Fodewu yitwa ko ari y'abahutu nta kindi abandi barasasiye barahezagira gusa hamwe bita guhagarikira rero bavita guhagarika ibiganiro naho kazi bakoze iyo buyo yatwari igihugu adashaka kwijya korda rusha ihaba ntiyari kuba twari kunywa tugwana twicana gushika igihe ntazi uwo munsi umuntu abazwa Burundi amahoro ahagaze ko yitwa Nkurunziza Pierre ejo twarasohoye ijambo twacize mwibimenyerewe by'amaudio mu majwi turavuga neza icyo twiyumvira twebwe muri Morena twihweje abamwe n'abandi baba abanyepolitiki bari hagati mu gihugu abatwara n'abadatwara abanyepolitiki bari hanze nuko turavuga ibigikwiye kandi ibyo ni ibintu nkuru nziza ububasha fise ashobora gukora abantu bakumva ko ubwo bawuheze bashobora gutaha hanyuma bakavugana iby'amatora bavugana ko aba muri iyo periode yateguwe banavugana yuko bayigize inyuma ariko bakaba batekanye bari mu gihugu
bimwe mu byo mwashikirije turabigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Théophile ndabona kandi kihuta cyane
rwose ndavuga nuko amahoro y'u Burundi kuva kuri Ntare rushatsi gushika n'uwo munsi n'ejo bundi ahagaze ubwa mbere ku mukuru w'igihugu nabe yikunwami nabe yitwa perezida nabe yitwa kindi ni Burundi ahagaze ku mukuru w'igihugu niwe amenya abafite ibyo ashobora gukora wenye nubwiwe yigenza ubuntu n'ubukundi igihugu abantu bose bagasira mu mahoro nta kindi zo ibintu by'ibiganiro nagaharawe mu bazungu ngo bizo bicokezamwo kuza gutubesha ni kutumanipira amanipira amwe bamwe ngo biri bigiri bigiri basi abazungu bafite harura mu biganiro tuba tugira iyo baje kukondera ineza y'abarundi ineza y'abarundi izwi n'abarundi iyonderwa n'abarundi bizatunanira tube tumenya yuko amagorwa turyamye ko ariko tuyiryamye ko canke ne wacu gatuzaturyamye
kako tubibutse njye tumwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nkeje ujya Amerika turi kumwe na Theophile mwiriwe neza
mwiriwe neza ku bijya Amerika
mwiriwe neza muri he ga Theophile
ndi muri Republika ya Demokrasia ya Kongo muri Nord Kivu muri territoire ya Masisi
yego murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato cyane
Bagende bavuga ko ni byiza ubwo u Burundi buteganya kugira amatora muri 2022 ni byiza cyane turabibashimira ariko noneho nagira ngo ngasabe kutagira inyungu za politiki ngo abanyepolitiki abajyamyeho ahubwo bafate igihugu bagikunde n'abanyagihugu ubwabo barimo bubake igihugu cyabo kuko ibintu birutumvikana bakagira amasati hagati bisigara bituma ibihugu bya Afurika byo hagati bisubira inyuma cyane yumva abanyagihugu yasabye amatora bayaorganize neza ariho byakabaye byiza batarinze barora inyungu zabo ku banyapolitike bari ku butegetsi ubu ngubu n'abandi nanone no ku banyapolitike bari hanze ahubwo bagire ubumwe bashyire hamwe ubati igihugu kuko igihugu ni icyabo nta wundi wava hanze ngo kiwubakire ubu nigereganiza muri Kongo bakagira inyungu zabo bibuke ko bakubatse igihugu ibyo bihinduka bisaba byihorera amatate bayareke bubake igihugu cyabo aho hanze ndabona niko kubaka inzu yawe ngo ndazayikubakira biragoye
murakoze Theophile mushe na Jacques Bigirimana impanuro za Theophile muzivuga kwiki abarundi abanyapolitiki ku mpande zose bakwiye gukunda igihugu bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu imbere gushira inyungu zabo imbere akabavuze kandi no ku kibazo cyo kubaka ubumwe no kugira amahoro ikana iterambere mu gihugu duga ku ijambo mukanye gatoye cyane rwose akana karihuta
Jim kino subira kuvuga nta gishasha mvuga kuko byinshi byaravuzwe kandi utabivuga icyo gusa twashimikira ko nuko usanga abahanura ndumva yuko umushingamateka Minani Yohani avuga nguko eka asa n'uwahebuye kuno munsi mu Burundi atakigenda je nagenda mubwire yuko mu Burundi uko yabisize kandi adiko abizi mu 2015 ubusuko bikimeze ndazi neza hamwe no mubaza nti mbwira umutumba atamuteka mu Burundi atamutekano uharangwa umutumba umwe abutubwire nibaza ko atawoyoronka natubwire barabara ritarengana kubera gidizwe n'abagizi ba nabi cyange abateye Burundi atamodoka irengana ataburengana nibaza yuko atajyoyoronka habo twomoda tubwire isengero ituguruye kubera yuko yabujijwe n'abarwanya Burundi cange imirwi itera igihugu cange ibindi niba tukata byoroga nuko kuvuga ko mu Burundi rero mu gihugu cyose kugataka kitwa ko ara ku Burundi hari umutekano ntangere ibyo tubifitiye ivyemeza ico nacumbi bisegura rero yuko ayo matora vuba ntashobora kuba yewe n'ukuri nama niko ndabivuga inda n'ubu ndabisubiremo kandi azambeshuze amatora nyakuba wa Dr. Jean Binani amatora zoba neza cyane ukuri kwamye amatora zoba ariko twebwe twifuza ko amatora ndeka nunjiremo twebwe twifuza ko amatora yoba Minani arimwo kuko turamukeneye ka turatwara mu politiki ka turatwafije aterera yaraterereye no bitari bike genda bize rero twifuza ko ayo matora yo yajyamwo mugamwe yocegwa cyangwa afatirwa nuko isi nubabesha amatora zoba kandi
ndabona kanya kihuta
nataba muduce muza mu magaye kuri radio nse sabe ikigongwe abaruri n'amakungu nzoba ndumubeshi amatora zoba rero kubera ko amatora zoba ndarutakambiye ndakamye n'abandi barundi bene wacu ni mutubwire icyokogwa mugabo ntimudusubize yarusha twarabuyeyo kandi tuzosubirayo ni mutubwire icyokogwa muze
reka Dr. Jaminani akanya karihuta
Jacques
Bigimana
icyubahiro nk'abarundi mutubwire muze dusangire urugendo na ibindi byo kuzera inze no kurisino babesha nibyo bisubira inyuma na gatoya.
Dr. Jean Minani impanuro za Théophile mwebwe muzi vuga kwiki avuga ko abarundi bakwiye abanyapolitike ku mpande zose bakwiye gushira inyungu z'igihugu n'abanyagihu imbere mukanya gatoya cyane.
Impanuro za Théophile ndazemera cyane abatwara abandi abanyagihugu bose abanyabarundi abanyagihugu na cyane cyane abatwara abandi babanya abari ku butegetsi babwihaye cyangwa abo batavuga rumwe barakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu mugabo mu gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ni ukuraba ko ni ukwemera ko bagwije kuja hamwe bose bakaganira bakaraba umugabo w'umurongo bashikako bakaraba intumbero bashikako kugira ngo u Burundi bugende neza kane cyane ibyo mwatu bavuga iby'amatora ni naho atamatatu yo bahari iyo habaye amatora abayajamu kane cyane bashaka kwitoza barajamu kugira ngo baravuge ayo matora azoba ibyo cyakavuga ati amatora azoba yego azoba nibwo izo washingiro ryarahindutse referendum yarabaye ariko gushika ubu anarabe yuko ari ibyavuyemo ko ibyo barakurikiza cyarabagoye birabagoye kubara kubabigize mu mafuti babigize gutari n'uwo amatora kaba atabiganiro bibaye hagati yabirwa n'ayo matora ayo matora azotanga ikintu kibi cyane nibizopfamo azopfama tubirwanya abatabyemera azokwanga babirwanya nukuvuga nta mahirwe ya matora zozana
ego me
kuhindura mu bimwe biraba mu biharubu bizoguma bimeze nkuko bimeze abo bantu bashaka kudusuka mu rudubi
ego me reka
ndindira nashaka
hari ibibazo byinshi Dr. Minani
kuja mu matora umuntu ayiga mwavuga ngo twebwe bari hanze abanyapolitiki turi hanze na cyane cyane abo muri senarede ngo dushaka kuja mu matora nashaka kumubwira no kubwira abantu bose nkatwumviriza ko twebwe abanyapolitiki turi hanze dushaka kuja mu matora muko ndi dushaka kuja mu matora ame nitwata kwiyamamaza bati badupfunga kuko ari mwarapfunga abantu bose yavuze ngo namwe ngo ntaramwe ahantu hatari umuntu utari aragenda agakora igihugu cy'ubwitoza no kwiyamamaza ngo mbe abirwa barapfungwa ama permanence yirwa araturirwa abantu bose bapfungwa mu umwe gusa ni we wenyine ari mwari ayiyamamaza ari mwaragerageza ni rwatwa ari ndani bamunaniye bamwanyiye natwebwe dushaka kuza ariko dushaka kuza baca badupfunga dushaka kuza baca baturabuza dushaka kuza baca batura babonye ne bakumira abantu bose bashira ku imbonera kure bagashaho n'abandi bose abapolisi uca bafata umuntu wese agize icyapfuka
Maître Isidore Rufitikiri reka namwe tugire icyo muvuze kuri icyo kibazo
arashoboka mu gihe batsokwemera ko twicara hamwe tukayategura hamwe tukababwira ibyangombwa bikenewe kwa ayo matora
ugenda neza e Maître Isidore Rufitikiri ku kubyumviro eka ku ntererano ya Théophile ivuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu muce mugira ko mu gice muze no kuri ico kibazo Dr. Minani ashikije avuga ko akwiye kuba ibiganiro imbere y'uko amatora aba nduga kwijambo mu kanya gatondo abona kanya kihuta
ego ico umuntu witwa Théophile avuze nico kuri nane navuze ni inkuru nziza uwo munsi hageze igihe ategereza kuja ahantu wenyine akiherera yabajije abantu b'abarundi n'abarundikazi ataco bamusaba navuze ataco bamusaba kuko abasabyi nibo bababica ibintu akababaza neza ati mbega ibintu bigeze ubu tugende gute tugenze gute ngo igihugu kigarukane amahoro perezida kurengera umuga iby'umugambwe n'imigambwe bashuditse arimo akarengera iby'ubwoko avukamwo akiyumvira ineza y'abarundi bose atanumabanyemo no twubona kuronka iha amahoro abarundi bose ivyerekeye ibiganiro Dr. Inana ariko aravuga yewe nimaze kubivuga kenshi ibiganiro uwo munsi uko biri uko tubizi naho bitangura uwo munsi sinzi n'imyaka yindi byomara turetse n'icyo mega abaganira bo babandi hari inkuru nziza afite ubutegetsi afite pouvoir financier afite pouvoir sécuritaire afite contrôle de la main de la police de milice afite pouvoir médiatique iyo yitwa opposition za senarede n'abandi nta pouvoir n'imwe bafite uretse gusa yuko yitwa ko zainiyere pere n'abazungu bitwa ko abashigikira mugabo n'abashigikira basigira barereka gusa barabisho bashikira ko hageze muri nankana ntibabegerera kugira rero muje kugira ibiganiro n'ubutegetsi buriho utegerezwa kuba swat ubwo butegetsi bufite ugushaka kunini kukurondera amahoro ukakwakira mukaganira nk'abavandimwe mukashika ku ijambo swat ukaba ufite ingufu zingana n'ingufu ubwo butegetsi bufite mukamwiyana mukaba obulije kwemera ko mwicara mukaganira kuko ubujije gutwara cyange ukaba ufite ingufu ziburuta ukabukura nuko bimeze nicyo gituma twebwe twavuze yuko kandi turasubiyemo izo biganiro sizo cyane cyane bihambaye ibiganiro mu by'ukuri birondera iki ibiganiro mu by'ukuri birondera kugabangana ubutegetsi turabizi birondera kugabangana ubutegetsi ego nibyo nabyo birimo mu byangombwa twaravuze tuti mu byo nkuru nziza mu bubasha afite ashobora gukora n'ubu munsi n'ejo bikatuma abahunze imitahe abahunze za politiki abahunze manifestasiyo abahunze kubera ubwoba bataha mu mahoro kandi bagashikaho mu mahoro twavuze yuko ari uko yoshiraho amnesty ituma abakurikiranwa bamenya neza yuko batazokurikiranwa
yotangi kigongwe rero
kongerezwa nuko bazana abantu des observateurs ba Union Africaine kandi bumvikanywe na leta y'u Burundi ikabakaza kugira bacungere umutekano kugira ngo nabakijijwe na amnesty ntibahitanwe n'inkozi z'ikibi za milisien ba imbonera kure n'abandi
ibanisho mu gihugu amnesty muvuga ikigongo yuha
amahoro none nta mbonera kure ziri mu gihugu zifite inkoho n'abamilisiye interahamwe bariyo
ndabona akanya kagiye metre Isidore Sikiri
niyo twavuze twoteza gushika ko leta niyo ishaka amahoro niyo yazana itayashatse naravuze ni izoba ariko yikwiye ingorane yo nyine mu butegetsi ntibigoye nko kubuva ko neza mu mahoro y'iwawe nyine mu mahoro ya nyine no mahoro y'urubyaro rw'iwe
muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza
alo
muratwumva Pascal
ndabumva
muri hehe
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
kandi kazira ninde
icyo nashaka gushikiza nuko abo bose bari hanze bajya bose tube hariho abo bavango bangirizwa ibintu nuko bose boza mu Burundi hanyuma bagasaba nabone tuse abari ku butegetsi bageze ko bari mu ishamba bari kete bari mu ishamba bagasaba igisirikare nka zaoni zikaza kubacungerera umutekano twese mu Burundi akaba bagakorera amatora bacungewe neza ibyo bagirizwa bakabikora ko bakabaha nka iminite abarundi tukaba mu mahoro amatora akagenda neza bakacungera n'amatora ku buryo bose batidoga yuko hari ubusuma buri muri ayo matora bagatora twese abarundi turi mu mahoro
murakoze Pascal reka kukama muteye tugashikize Dr. Jean Minani duka ku ijambo
nuko byose cyokinda neza nabone
bakareka bivuze neza bavanga abanyagihugu ngo nta politiki bazi Pascal n'umunyapolitiki yayikurikiranye yayibonye none abanyagihugu bose niko biyumviye iyo Pascal afuze ni nabyo bashaka ariko ubutegetsi bwo ngahe Bujumbura n'igitega ntibashaka kubyumva kuko bashaka bo bashaka ko bo jamu mama ya matora yagire ningoga atanu umwe numwe bahiganwa hanyuma bagabagabanye ibibanza nkuko bashaka babandaye nsubiremo ndababwira nibatemera kutuganira mwumvishe byo maîtrise do arimo arapfuka babyumvise aje kumbe tutaba tusanga ibyingiro
yavuze ko mu biganiro ya politiki bari kwasaba ibiganiro kenshi na kenshi baba bashaka badahishanije baba bashaka kugabura ibiti namwe n'ivyo mwamushaka Dr. Jean Minane
eka ushaka kugabura ibiti twe dushaka kuja mu matora hanyuma n'igihugu batanga ibiti baratse kubonera bashaka kubatuma nta muntu numwe aja mu biganiro ashaka ibiti kuko ibiti twarabironse ryo dushaka ibiti twari kuguma mu Burundi uvuga ko dushaka kuganira kugira ngo ushake ibiti umuntu ashaka kudutyoza ashaka no gucoza abanyapolitiki dushaka kuganira kugira haza amahoro hanyuma turaho kudutunganya Burundi bwacu neza ushaka kuja mu matora agendeyo ushaka ibyo biti abirondere ushaka kudandaza adandaze ushaka kurima arime ariko bose arimo ari mu mahoro ntidushaka kuja mu matora ame aho ugenda kuza kwiyamamaza cyangwa ugurura permanence yawe akaza abandi mu biganwa bakayiturira nagiye numwe babaza baza kubaza abayituriye ngo aciye urubanza agapfungwa abari bayifungereye agapfungwa abakubiswe kugira ngo babirukane baturiye iyo permanence ndidushaka kuja muri ayo matora hanyuma abanywanyi bacu barabye basigare barabafata babafunga cyangwa babakubita dushaka rero ibyo byose tubiganire dushaka ko tuganira n'ibindi mbega Burundi babona aho bugeze Jack yavuze ngo hari amahoro nyuma amahoro ari wayafise wenyine n'ukuri kuko ayo mahoro Jack arimo aravuga abandi jewe ndaganira n'abantu benshi Jack n'ukuri turaganira ahubwo nawe niwe tutaruze guhanira ndashaka ko dutangwa kuza turaganira nawe wenyine kugira tuvugane ukuri jewe ndana n'abantu benshi ngaho mu Burundi nta n'umwe atarira n'abari ku butegetsi kiretse abibye amafaranga bari mu biti baza bari baza bararonka bayobora babitse abo nibo bavuga ati hari amahoro ubwo ni bake
yego me
arandi
kugaragira
nta mahoro kandi nashaka kubabwira niba bashaka kuzobara bavuga ngo hari amahoro ngo amazi ya nyuma zobara yabo
Ego mire kama kani gato i na mwe Jack Bigirima na mugi licho muzi kuvia shikizwa na Pascal avuga ko ahubwo barundi bakwiye gutahuka bakubaka igihugu ikavyogenda gute utwigoro twatiko tarakugwa na leta kugira ngo abarundi batahuke na nutuhe mukanye gato cyane rwose umuntu mu
ngondi kije nagenda kubiye yuko abarundi bamaze gutahuka ari benshi cyane muri iki gihugu ni benshi rwose ni benshi keno kubwiza kuri ko ntaka akunzwe niba murika abarundi birirwa barataha ejo bundi barabishize ku kumbonesha kure abarundi bataha ku mugaragaro ahubwo keni bada yuko ari nk'amakambi muri Tanzania twibaza yuko baza barugaye kubera benshi bitahiye hanyuma turazi neza yuko hari abarundi bimpunzi abujijwe gutaha kuje gutaha nabo banyipolitike nyene mu ruhande rumwe bakongera kabuzwa gutaha n'abarongoye igihugu bahungiyemo simvuze ibihugu n'abarongoye igihugu bahungiyemo ku mvo za politike y'icyo gihugu n'abakirongoye
icyo gihugu mu bana kihe
abo nabo twagize tuti buhoro buhoro nta gukasha n'abantu bava muri icyo gihugu banyegeye hari abo tumaze kwakira abaza banyegeye bakaza bati twebwe hagize ubyuru urutoki avuga ngo agira atahe baca bamufunga cyangwa bakamuca umutwe
icyo gihugu muvuga ni
kihe rero nagira ngaruke ku kintu Metro Fikiri yagumye avuga kandi Metro Fikiri ndagusabye iri jambo urirotire kuko iri jambo si ryiza Metro Fikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi ndagusubiriyemo Metre Rufikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi kandi ndabikubwiye ndabigusubiramo gatatu nta ntera hamwe nukuri kote ziri mu Burundi kuko ntacyo zoza kudufasha twebwe interahamwe ivyazo urabizi ivyazinaniye ntibyo bizoza kubishoborera mu gihugu cyacu urabizi nawe wenyene ari n'amajambo ya politiki akoreshwa ku mvo za politiki nimba ugomba kuvuga yuko interahamwe kumbure kwa abahutu utirete Burundi nayo kabirongowe n'abahutu nagenda kubwire ko abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi isont d'orwe très différent ndabikubwiye rero nk'umunye politique yubahutu abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi turi très 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 différent nakimwe dushobora guhurira ko et encore moins interahamwe ndabikubwiye kandi ndagusabye uri umucamanza uri umushikirizamanza mushingwa manza uri umuntu akomeye twubaha ndo dusubire gukoresha ijambo interahamwe mu Burundi ntacyo zotumarira nta n'icyo nazo nyine zimariye
ndabona kanya kihuta mushe na he Jacques Bigirimana
nane paravuga bazuri ndire kuri binane paravuga yewe ni nani sinigeze mvuga yuko mu Burundi byera ngo de sizaba ndumunye politiki hamwe no vuga ngo mu Burundi birera ngo de natwebwe nyine ubwanyu
ndabona Jacques Bigirimana kanya kandi mutacade rwose
ndagwa
kanya mukanya ndagwa kanya reka duhi jambo umunyi wanyu radio ijwi ya America Pascal mukanya gato ndagwa jambo
ndirira ungagara kubwira ntavyera ngo de ariko rero ibigumye bigumira abagabo rondera umuti muri mu biganiro bya biri hagati yacu twebwe nyine abanye politiki mwebwe na twe turi ngaha mugabo nawe ntitwobahenda
tubarondera kandi kanya mushika ntahe Jacques Bigirimana ariko reka duhe ijambo umunywi wanyu turi kumwe Simeon muratwumva Simeon muratwumva
halo
muratwumva Simeon muri hega Simeon
yego ndabumva cyane
muri hehe
yego jewe ndi Bujumbura
yega kandi kazina ninde kandi kazina kawe ninde
kazina je ndikumana
duga kwijamo mu kanya gatoyi cyane rwose kibazo kimvuye
yego jewe cyari cyumviro nukuri gusa abanye politike twari dukwiye kuza turaraba imvugo dukoresha tukamenya duti eske imvugo dukoresha zirashobora kuzana icyo zize mu gihugu cyanke yashobora gusambura amahoro n'umutekano bya bene gihugu kuko amajambo usanga amarakoreshwa ngo ndi ntera hamwe ni kuri jewe sindi umunye politike mugabo hari amajambo cyo usanga amarakoreshwa n'abanye politike ku mvo udashaka gucanishamo nk'abantu ndetse n'ibihugu muri rusange kacyo usanga brema amajambo ntirabereye nk'umuntu w'umunye politike by'ukuri azi icyo ari cyo politike hama ikindi nacyo nk'uko nk'ihenze inzi umuntu yarahije kuvuga yuko mu Burundi bitera de ego no kuri mu Burundi bitera de kandi uko bitera niko n'ahandi ku isi yose nanjye nsanga bitera meme no muri Amerika
kandi
harimo agaca sanga n'amagaca n'aho gasanga umutekano yahungabanye urumva rero byo byiza twaje cyeske icyo kintu kimwe kiratuma umutekano yahungabana ko kigwanya gute
ego me urakoze umutekano
bisasagare
murakoze Simeon reka murakoze reka duhe ijambo umushana he maître Isidore Sikiri da giricavuze cyane cyane ku byashikijwe na Jacques Bigirimana asa muhiheneza ko ijambo interahamwe zitari mu Burundi eka na Simeon akaba bigarutse ko mukanye gato cyane rwose muce musozera umushana he Isidore Sikiri mushikiza cyane cyane ivyo korwa ku mpande zose kugira mu Burundi harame amahoro tugakwijamba mukanye gato umunota umwe urara kwisaha
ego urakoze ubwa mbere nagomba nokuri mu murize Jacques Bigirimana nibaza kwiryo jambo naho byo ajanje byaciyemwo izo nteramwe ziba ziyo zitariyo sizo ziteye ikibazo gikurushi Burundi cyane kurushi Burundi kiri mu Barundi ariko ubutegetsi bagwana nabo batavuga rumwe ntakindi izo ntanabitewe ko cyane si ikintu gihambaye ndashaka no kuvuga nashaka yibaze ko ntanayivuze mugabo icyo nagombye kuvuga hari imbonerakure ziri mu gihugu cyose hari imbonerakure gifite ibigwanisho harimo na kure zihotera abantu monitor azo ndiko abesha aho je navuze yuko byiza izo mbone ya kure zikure nibazake ibigwanisho ubwa kabiri bazane batange amnesty
mugabo mushya nahe izi doro fikire mu isanzwe gushira mu kivunga nibibi mushaka kuvuga ko mu mbonera kure harimo inkozi zikibi mudafate mu kivunga zose ngo imbonera kure nabi cyane
iyo mbuzi imbonera kure mvuga imbonera kure zikora ikibi ndabizi ko imbonera kure zose zikora ikibi ishoti byo ega rero umuntu normal atarinda kwirwara developa narubira no bango ngo sene zitwara nabi cyane wasendete ngo se nibabi cyane ibyo nibibaho ari wasendete ari na wasendete reza ari finale fayito tuweza nabari babi
mukangato ya masegona make mushinga na heru fikiri akamu motera wanya politike kumpande zose mukangato cyane impanuro muha abanya politike kumpande zose mukangato cyane gose amasegona 40
hanyuma iyo muri komora iyo twa turavuga ngo amatora rero nimushaka kuja mu matora hatariho ibyangombwa biba byintango urabona nk'ubu amatora aba yaraba ni bande amatora mu byukuri aba yaraba ni l'autorité ministérielle intérieure ou ya justice ya sécurité ni police ni documentation ni seni ni ku constitutionnel
n'abantu n'akanya karagiye mushya nahe
boje mu matora izo byose mvuze ni mu minwe ya Nkurunziza Pierre niwe abigira kabigeranura ashatse kubipanga avec usa abantu muri opposition arashobora kubigira kuburyo bose biyumvamwo umutekano
docteur Jean Minani namwe mu impano mu habanya politique ku mpande zose nizihe kugira ngo mu Burundi amahoro arame kana amatora azagende neza mukanye gatoyi cyane gose umuntu umwe
mu Burundi kugira ngo amahoro arame nuko abarundi bemera bakicara hamwe bakaganira nata numwe bakumiye kuko wese bazokumira azoguma aragatosi muri ayo mahoro cyo ni cyambe cyakabiri nta matora ashoboka abarundi bundi baticaye hamwe ngo baganire kabazoyajamo abashaka no guhiganwa baticaye hamwe atanumwe bakumiriye kuko wazokumira wese azokwamara gatosi ubyo bazoshikako
ego me namwe moshe na Jacques Bigimana musozere imutira kamu abanya politike ku mpande zose kugira ngo amahoro mu Burundi arame kanamatora atekanjwe azagende neza
hari ikintu waswara Morena yavuze metro fikiri ati hakwiye amnesty general ku bantu bagirizwe bicange bakurikiranwa ko ibicanke biriye icyo ni cyo saba none ko abivuga abivuze ubu iyo biba byavuzwe kera abantu bakamenya bati ikibujije gutaha abanye politike ni amnesty bikavugwa kera ngira ngo ababibwirwa barabyumvise mugoro urumva agiye kubivuga ubu kandi tudi neza yuko ibyo avuga bivugwa n'abandi bose kwerekwa n'ibibazo bya politiki ushobora gusanga bivuga wenyine mugabo giye ndazireza yuko metero fikiri nta namwe ndasoma akurikirana n'ubutungane ndetse nibaza yuko rero yoba babujije gutaha na amnesty hanyuma rero sinibaza yuko amnesty naho ntari leta kandi ntanayivugira sinibaza yuko amnesty ishoboka mu gihe hari abakurikiranwa n'ubutungane mu gihe y'ubutungane
ikibazo mbona tuzogaruka ko mu biganiro byacu mushya ntahe Jacques Bigirimana akanya kagiye
umviriza icyo kogwa rero ubu mu maguru masha no kureka gusamazwa nabo bavuga ngo ibiganiro
turagushimiye mushya ntahe Jacques Bigirimana turagushimiye nawe Dr Jean Minani turagushimiye nawe Maître Isidore Ufitikiri turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo tukadushimiye na ingenieur yadufashe Joe yadufashe mu ngabo bw'ivyuma na mugenzi wacu Mutagoma yadufashije kwigiranya Jeffrey yadufashije kwigiranya kiganiro turabashimiye rero mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira